amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese mukunda makuru y'iwacu mu yasanga kuri wezi 3 akaburungi wacu akarongo Burundi akaburungo ruge turi kwa 25 nyakango mwaka w'ibihumbi 2019 muri kumwe na Emery Kwizera kaze mwese izi ni zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi iravuga yuko atanzu iri kirasha hagati yayo na Ekleziya Gatolika y'u Burundi inyuma y'abungere bayo basore yitangazo rivuga ku matora yimirije. Ishure shingiro mugara ya kabiri riri muri komine Rumonge intara ya Rumonge rirugarijwe n'ubukene bw'intebe. Mubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge bemeza ko ubwo bukene buri n'ahandi henshi mu bumanuko bw'igihugu mu Rumonge, kandi havuga abanyeshuri babiri bapfunzwe ariko imiryango yabo ikaba itaramenya ico bazira. Aho niho kandi havugwa n'umusore apfunzwe yagirizwa kurira impene mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Kaze mwido nido jaya makuru twabateguriye ngo ntanzu iri kwirasha hagati ya Leta y'u Burundi n'ishengero rya Ekleziya Gatolika bivuye ku itangazo ryasohowe n'abungere ku bakirisu bose ba hano mu Burundi, ahubwo ngo n'uburenganzira bwabo bwo kuvuga uko babona ibintu mu gihugu. Ibyo byavuzwe na Prosper Ntagwamiye avugira Leta y'u Burundi mu kiganiro abavugizi b'inzego z'igihugu bakoze kubamenyesha amakuru n'abanyagihugu. Ikiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge, abavugizi bakaba bishuye no ku bindi bibazo mu Rumonge. Twarungitseyo Desire Sindihebura.
Prosper Ntagwamiye avugira Leta y'u Burundi muri ico kiganiro yamenyesheje ko Leta y'u Burundi itakiriye nabi na gato itangazo ryasohowe n'abungere ba Ekleziya Gatolika kuri uyu w'Imana, kandi ngo ntanziri kirasha hagati ya Leta y'u Burundi n'iryo shengero.
Kuba abepiskopi shengero Katolika barabizi ico bavuze ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu ni bisanzwe, ntabwo umuntu yihungabana. Ariko rero iyo umuntu avuze baragira ico babivuze ko imigambo yaravuze amashyirahamwe atari make yaravuze ibyo sino bigaruka ko ariko nagomba huko mubyakire neza ni kimenyetso kigaragara ko mu Burundi demokarasi iri kwishinga imizi. Abumvise yuko kungure iki cyangwa kiriya kitavuzwe neza cyangwa kitavuzwe ko cyangwa kitavuze byo abari bafite akarigango muhogo baronse umwanya wo kwishikiriza nka Leta twebwe tuvuga yuko ari demokarasi iri kwishinga imizi, ko ibyiyumviro bitandukanye binyuranye bishikirizwa kandi mu budasamu butandukanye bw'ibyiyumviro kunya nimwabyitegereza neza muzosanga byuzuzanya. None Leta muvuga ko iki Leta yabyakiye nk'abandi Barundi bose, iryo jambo yararyumvise izongera ibiranure niyabona ko bibereye igice bishwije ko izo bice bivuze ko ariko mwumve ko atanzu iri kirasha kandi atamutsi wishibere.
Ku kibazo c'abanyepolitike b'abarundi bariko basaba gutaha barinze gusaba ibintu bimwe bimwe kugira batahuke kwitabira amatora ya 2020, Prosper Ntagwamiye abwira Leta ntaryumunwa yemeza ko abo banyepolitike bategerezwa kumenya ko bangana n'izindi mpunzi ziriko ziratahuka.
Nibaze nk'abarundi je sinzi gituma mugomba gutandukanya abarundi b'impunzi. Hari abarundi benshi bava Tanzania bataha, hari abavuye muri Kenya bataha, nta bintu numvise basaba. Abo bandi muvuga sinumva ubudasa bw'ubuhunzi bafise budasa n'ubw'abandi ku buryo bwo mu gutaha byobanza kuba guharirwa ko birengeje. Abifuza gutaha ntibatahe, ariko mwumve ko atawiro bindi bafise bitandukanye n'iby'abandi Barundi.
Ku myidogo y'imigambwe imwe imwe ivuga ko yarenganijwe mu gushyiraho imigwi ijeje gutegura amatora haba mu ntara no mu makomine, Filipo Nzobonariba avugira umugwi Seni avuga ko ababivuga bategerezwa kumenya ko bose batoshobora gukwigwa muri iyo migwi.
Uravye amadini akorera mu Burundi, imigambwe uko mwabivuze 30 n'ingahe ikorera mu Burundi ko batashobora gukwigwa muri izo ntara. Ariko amadosi yaraje umugwi Seni ruca wisunga yangiye ivuga ati barabe cyane cyane yuko abantu baje bazoba koko ata batazanye no kuza gutera igitsure Seni. Amajyaga ajyanye n'amatora si gito, ni uko twabasabye bazoza gufasha gutegura amatora, si bazoza baserukira imigambwe, si bazoza baje gukorera imigambwe yabarungitse, si bazoza muri bajya twagize muri sepi bazoza gukorera amadini yabarungitse, si gutyo. Umuntu abisa amakenga ko ibyo bisabwa n'amategeko bitakurikijwe haba mu buringanire bw'ibitsina, haba mu buringanire damo haba mu miti ibitekerezo yo girugwani bakaruzana ubu rero twarabahaye itari 2023 na 23 gushiko no munsi tari 25 amadosi ataraz abo rero ni gabuga ngo yashimye bibaza ko ni yatsana icemeza ko haragaze gateye kubiri n'amateko dukorera azoheza bakahagorora bo bakamenya yuko bose bigabo bigana itashobora gukwigwa.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako yasabye ishengero gatolika hubwo gutanga abariserukira nabo bakemera kuja mu migwi ijejwe gutegura amatora ya 2020 kugira azagende neza. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Desire Sindihebura ku bw'amakuru y'iwacu.
Desire Sindihebura, ishure shingiro Mugara ya kabiri riri muri komine Rumonge intara ya Rumonge rirugarijwe n'ubukene bw'intebe abanyeshuri bicara ko hamwe n'amasomero yo kwigira mu mwaka wa kabiri hafi igice cy'abanyeshuri biga bicaye hasi. Abigisha bigisha kuri iryo shuri bemeza ko batoroherwa mu gutanga ubumenyi ku banyeshuri biga mu buryo butabereye. Basaba leta kugarukira kuri iryo shuri mu gutora inyishu kuri ibyo bibazo byugarije. Floride Nisubire n'umwigisha yigisha mu mwaka wa kabiri aho hari abanyeshuri biga bicaye hasi avuga ko bitamworohera gukora akazi kiwe. Floride Nisubire:
ndavuga ko ari ikibazo cy'intebe kuri ishuri imyaka itari mike, ubuyobozi budodora imbere kugira duhe ibikoresho intebe mugabo ikabura. Twarasavye amasima twa mu muhango mugabo ntibadushikize icyo twabasavye. Rero ubu nanjye sinoroherwa. Igituma ntoroherwa, mfise abana benshi aha bararuha cane. Ibaze namwe muri abarezi, muri abavyeyi, muri abategetsi, kuko umuntu arayicaye mu ivuko urimo arashaka kwandika gute? Nibikunda kuyandika ataharushe, kubera benshi bandika kumavi na kumavi kenshi. Nashobora kugorora nk'ijambo biranka iyo rigorora gute kandi yicaye nabi? Burya uwari kugira amenye yicara ku ntebe bakicaye nka bo bicaye batatu akamenya ukuntu agorora ijambo mu kuryandika canke ryugane. Rero kenshi abana ntiboroherwa kabisa. Ni ikibazo. Hari abana usanga bagwaye n'imvunja bivuye kuri iri vumbi kwata agasima kahari. Kenshi aha ndoza akanya ndavomeza nkatuma imvunja tukavoma ishure na kandi nta n'amazi tugifise tuja hantu mu mwonga. Asha cangerageza nkabatuma utubuye nkatandi tubuye nkamenya ukuntu bisondekera ko kugira ngo bicare mbere. Benshi aha ni ikibazo, benshi bazova baheba. Nukundi wasavye hakwakiri mu ntango mudushikire imbere mudusabi hakiri katuro nk'izo ntebe. Nukuri je nanje jenye sinoroherwa kandi ndababara cane. Mbanje nzagiye kugiyashira ubumenyi mu bana biga no Burundi bweje. Umugabo ntako bo kwiga kuyata ntebe bafise bicarako nibige mu makondisiyo meza mu camaka. Asha benshi ntibakora rero bwenshi nko mu masaha 5 saa yine usanga ko barasinzira. Nkaca mvyura nkagerageza rero nshashirako ati nimuririmbe kugira bube motive. Mwembe ntuzomera neza kubera batiga neza nta makono biga muri kondisiyo nziza. Nukuri savye leta n'umuvyeyi wacu badufashe baduhe udutebe badusigire ishure dusige amasima muri ishure batwugare neza amadirisha n'imyango bikomere. N'agasheze nzokwicara ko je ndi umwigisha n'agatabi nushirako ibikoresho.
Mu buyobozi bujejwe indero mu ntara ya Rumonge baremeza ko ico kibazo bakizi. Kiriasisi ni ukuri yajejwe indero muri iyo ntara avuga ko ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho by'ishure butari kuri iryo shure gusa ahubwo ngo buri ku mashure atari make ari muri iyo ntara. Kubwiwe ngo ubuyobozi ajejwe nta bushobozi bufise bwo gutora inyishu ahamagarira ikigega foniki kijejwe amakomine ko cotanga uburyo bwo kugura ibyo bikoresho. Kiriasisi ni ukuri ajejwe indero mu ntara ya Rumonge.
Icyo kibazo turakizi cyane simugarade gusa mu ntara ya Rumonge hari abana benshi mu mashuri abanza cangura mu ya mbere wa kabiri kugeza mu gatandatu. Hari abana benshi cyane ku buryo ni kondisiyo d'apprentissage ingene biga atinziza cyane. Natanisho usanga intebe kuri n'ikibazo cy'intebe ikibazo cy'ibirayi usanga ari bike cyane kuko abana turonka ni benshi gusumba ibirayi dusanga dufite. Ibyo rero cyatwikora ababyeyi barakora bakubaka ibirayi. Natwe tubandanya dusaba ko muri wa mugambi leta utanga igisakazo twarasabye nibadatu kandi turonka kugira ngo dusahirize turabe ko ibirayi byotakagwa.
Mbega mu buyobozi bw'intara hari umugambi wo gutanga intebe mwoba mufise bimeze gute?
Twebwe mu buyobozi bw'indero n'inyigisho mu ntara ni ukuri uwo mugambi ntawo dufite. Twebwe dusaba bice muri wa mugambi utonike kuko wafonike niyo batanga igomba kugutekana iyi migambi ijya kwira barako nta buryo kabishito utanye n'ubwo kugutekana ico makomine n'imyambaga y'abantu
tubibutse ko amakuru yacu tuyabaronsa mutwandikiye mu kadusaba kuri nomero WhatsApp 76 ubusa kabiri ubusa kane
amakuru yiwacu
turabandanya n'aya makuru tuja mu buraruko bw'igihugu abayoboke bishengero ry'abadivantiste bo ku munsi w'indwi 15 bari bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze mu gisagara ca Ngozi bararekuwe ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri bakaba bari bafatiwe mu mishamirano yabaye ku ishengero ry'abadivantiste bo ku munsi w'indwi rirahitwa Kurubuye muri Karyembuye aho mu gisagara ca Ngozi hakaba habaye kutumvikana hagati y'impande zibiri z'abayoboke b'iryo shengero batumvikana na kuburongozi bw'idini ryabo muri abo bari bafashwe hakaba harimwo umukenyezi yaboneka ku masanamu ariko arakwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uyo mukenyezi ariko arakubagurwa n'umupolisi uwo mukenyezi yaganiriye n'uruganda rw'amakuru y'iwacu asigura ko we n'abandi bari kumwe bahohotewe n'abapolisi kuko ngo ataca aha bariko barakora uretse ko bariko barasenga kurikira uyo mukenyezi ari kuri mikro ya Apollinaire Nkuru Nziza
twari twazindutse tujya gusenga ahantu bita Ikinyami bariho dufite ishami hanyuma tuhageze dusanga igipolisi cya kinje kitubwira yuko tudashobora gusengera Ikinyami kubera bahawe itegeko ry'uko tudashobora kubasengera bigenze uko twari ababajije tuti none twashobora gusengera hehe none umwanya batubwira ati hari ishengero ryanyu ruguruye ku Rubuye mwagenda mugasengerayo barafashe akayira twese tujya ku Rubuye tugiye ku Rubuye twakiriwe neza n'abo twasanze dushyize mu rusengero twashyitse twicara dutangura kuririmba mu kanya gatoya naho twabona igipolisi cinjira gihera imbere abandi bari inyuma batangura kudukubita kandi ntitwari tuzi ikintu twari ko turazira ko twari tuzi ko tugiye gusenga rero hajya abankuru muri video bankubita inkoni nyinshi nari nagumye hamwe ndababwira ati njye ndi kwa kigesha kagusenga baramfashe baramburura barankubita inkoni nyinshi ndafise imiramu ku maboko mu mugongo ndafise inkovu nyinshi ku maguru ndafise inkovu mu mutwe aho bagiye barankubita inkoni nabanjanye mu gasho ndiko ndabwirirana batwuritse ikimodoka kiga kinini yaca abapolisi baduterera badukubita n'inkoni hariho abababaye abahinyagaye amaguru abandi barababaye amaboko abandi nabo buzuye imiramu mu mugongo je ndi mu rusengero n'ivyo nabonye
n'ubwo kugira barinde bagukubita bagukubagure nka kujya twabonye bagukwega hasi byari byatewe n'iki wari wanse gusohoka byari bimeze gute
sinanse gusohoka nabonye ingena abantu bariko baragiganira ku muryango mbandicaranye n'abandi batanu bari bahari hanyuma rero abapolisi baca badarikirwe batangura gukubita bo twari turi kumwe je nabaye wanyuma bamburura bankubita indembo bankubita amakofe nkuko mwari ko murabibona hajya muri video sinari nasi gusa nari nababwiye baduha umutekano dusenge atakindi catujanye atakugwana vyari biri
mu bumanuko bw'igihugu naho hari abanyeshuri babiri biga kuri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini IGERE mu ntara ya Bururi bapfunzwe umwe yahagaritswe kuri uyu wa kabiri uyundi nawe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu imiryango y'abo banyeshuri ivuga ko itaramenyeshwa imvo zatumye bahagarikwa i Bururi n'inkuru ya Felix Nzorubonanya
Olivier Hakizimana na Emery Mutabazi ni abanyeshuri babiri biga muri kaminuza y'Ibega ya Bigari mu funyafuno IGL bafashwe n'igipolisi kuva kuri uyu wa kabiri ku muhingamo Olivier Hakizimana akafashwe ku muhingamo kuri uyu wa kabiri n'igipolisi nayo Emery Mutabazi nayo nyene yafashwe muri kano gatondo kuno munsi bakaba yazihuta asanga igipolisi cyakikuje ahasanzwe aba imiryango yabo rero bahagaritse umutima uko batigeze bamenyeshwa y'ababo batwawe n'icabo barakoze bariko barakurikiranwa ko ntitwashoboye kuronka urongoye komisiyo ya komine mu gipolisi buri kugira tumenyeshe icabo abanyeshuri bakurikiranwa ko ariko inkuru twagiye turaronka hirya no hino ku mugomo kw'intara ya Bururi tumenyesha ko abo banyeshuri baba bakurikiranwa gutunganya inama ngo z'umukinyegero kandi zitemewe n'amategeko kandi bakaba batumenyeshe ko abanyeshuri bose ukora babiri baboranywa n'umugambo wese NL ushika ubu ngo bakaba bafungiwe rero mu gasho gipolisi babivuga ko bariko baragira ko amatohoza twibutse kandi yuko kuva ku munsi wa mbere witwa Ndikuriyo Boniface arongoye umugambwe cyo NL muri zone ya Minago muri komine ya Rumonge nawe nyine yahagaritswe akaba yamaze gufungirwa mu gashaka zone ya Minago urongoye CNL muri komine ya Rumonge katumyeje yuko uwo Ndikuriyo Boniface yashikanye mu gashaka ka komisere y'ipolisi mu Rumonge kuri wa kabiri igihe cy'isaha zibiri zirenga z'ijoro akaba atumije ko yagizwe yuko yatunganije inama atabisabiye uruhusha ariko kubwiwe akamenyesha ko urwo ruhusha bari bagwatse agasaba rero inzego z'igipolisi ko zomurekura arico bamukurikirana ko akazi ari kaba mugabo yidegenzya ngo kuko adashobora gutoroka i Bururi Felix Nzorubonanya iwacu.
Harakoze Felix Nzorubonanya. Hari kiziga cy'umukenyezi cyatowe mu kiyaga Tanganyika kuri wa kabiri ku ruhande rwo muri zone Minago muri komine Rumonge urongoye zone ya Minago. Avuga ko umukenyezi yamenyekanye ko yarasanzwe aba muri iyo zone, akeka ko yoba yapfuye asomye nturi mu kiyaga Tanganyika, ariko umuryango wibusaba ko hoba matohoza kugira ngo hamenyekane by'ukuri icamushikiye. Aho muri Rumonge kandi hari umusore azwi ku izina rya Bukuru afite imyaka 20 afungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine Bugarama. Uwo musore yagirizwa ko yafatanywe itonga kuri uyu wa mbere yuriye impene. Mu gipolisi basigura ko ico cyaha yafatiwemo gisanzwe gihanwa n'amategeko yo mu Burundi. Nino ngaha rero amakuru y'iwacu twabateguriye yarangiriye. Emery Kwizera na Rikonde yabashikiriza ndabashimiye cyane. Nkengurukira nabagenza nje twafadikanije kuyategura. Mugira ibihe byiza aho muri hose murakoze.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu. Thank you.